Yuda ahemukira Yesu maze amutanga ku bakuru b'amadini, baramufata bamujana imbere y'umukuru w'idini maze amubaza ibibazo byinshi. Aranamubaza ati, ni wewe mukiza yasezeranywe? Yesu nawe ati, urabivuze. Maze barashavura, baca baramukubita, baca bamujana kwa Pilato. Bagombye kumwica ntibabishobora kuko atabubasha bari babifitiye. Pilato niwe yari umukuru w'intara yari Buramatari. Maze Pilato aramubaza ati, ni wewe mwami w'Abayuda? Nawe ati, urabivuze. Maze icyo gihe hari bari bamenyereye kubarekurira imbohe imwe. Hari imbohe imwe yitwa Baraba, yari rurangiranwa mu kwica abantu no kumubasahura. Maze Pilato abonye ko abutangishijwe n'ishari, arababaza ati, none hagati ya Baraba na Yesu ndabarekurire nde? Maze bikiraho muka Pilato atuma intumwa ati, ntihagire icyo ugira uwo mugororotsi, kuko narose mbabazwa kubwiwe. Abantu barushirizaho gusemerera ati, Yesu niyicwe. Nabo bati, rekura Baraba ariko utange Yesu yicwe, kuko nibyo tugomba. Maze Pilato afata amazi arakaraba imbere yabo, arabwira ati, amaraso y'uyu araba ari mwebwe akora, nayo jewe ndera. Maze bose barasemerera bati, amaraso yiwe aba ari twebwe akora n'abana bacu. Maze arekura Baraba, maze atanga Yesu ngo abambwe.